Humanity. Voice of America. Tushimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe ingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi kambi ya gisirikare yo ku Mudububu muri komune Gihanga y'intara ya Bubanza yagiriza abasirikare muri yo kambi kuyihohotera bagamije kubanyaga amatongo yabo
Atwirukana baduhora ngo nituvemo ngo amatongo nayo igisirikare kinavutse ariho ndimana sanze babapabose ariho barima batugira ko amatongo yabo yabasokura imusa cyitaba zitwada kuko tubona tugenda kunyuma tukakubitwa tukiruka ko ngira ngo ntuhorabe ibintu biriko birabaho
Uyu numwe mu banyagihugu ba mu micungararo inkambi y'abasirikare iri igihanga ahitwa ku Mudubugu ino nkuru rimuze tugaruka kwa Ndato mu hafi ya maradio yanyu Rekari kuduhere muri Mali yarekuye abasirikare ba Côte d'Ivoire batatu muri 1949 yari yarafashe yagiriza kuba abacancuro kubangamira umutekano w'igihugu no gusuma urusaku igihugu ca Togo gihuza Mali na Côte d'Ivoire muri no dossier cavuze ko ari kimenyetso ciza abasirikare barekuye jo kwa gatandatu nabigitsina gore gusa umushingwa amaza mukuru wa Mali yemeje no makuru avuga ko bagizwe abera kuvyaha byose bagirizwa Togo ikemeza ko hari mishikirano iriko iraba kugira ngo abasigaye bose barekugwe abasirikare ba Côte d'Ivoire bafatiwe ibamako ku murwa mukuru wa Mali igenekerezo rya 10 ukwezi kwindwi no mwaka bashitse ku butaka bwa Mali bifashishije indege yegukira Côte d'Ivoire Air Côte d'Ivoire bambaye impuzu za gisirikare ariko atabigwanisho bitwaje ico gihe babajije impamvu baje muri Mali gira kwemeza ko ataruhusha bari bafise Côte d'Ivoire yamara ivyo irabihakana yavugiye abasirikare bayo yemeza ko bari bafise uruhusha rwo kuza gukurikirana bimwe mu bikorwa vy'igisata ca ONU muri ico gihugu MINUSMA Amuri Amerika Barack Obama yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye gukanya agashimwe kitwa Emmy Award. Emmy Award ni agashimwe imbonesha kure za Amerika zitanga kuva mu 1949 zikagaha bakoze ibiganiro vyiza abanyamwuga bimena canke abandi amajwi yabo yifashishwa mu mareresi n'ibiganiro bitandukanye. Barack Obama yatahukanye ako gashimwe azuhabwa igenekerezo rya 13 ku kwezi nkwasumbije abandi mu kuvuga inkuru neza narrateur mu gifaransa mu rukurikirane rw'iresi ndende yitwa Our Great National Parks ica kuri Netflix yo reresi ifise bice bitanu vyerekana amaparke atandukanye yo kumugabane w'isi Obama arikorana na madame wiwe Michelle biciye muri societe yabo yitwa Higher Ground hambavu ya Barack Obama abandi baronse ako gashimwe barimwe umunyekenya Lupita Nyong'o yamamaye kubera ireresi Wakanda Forever n'umukinyi w'icamamare muri basketball Kareem Abdul-Jabbar Barack Obama ni president wa kabiri wa Amerika aronse Emmy Award Amakuru sabagezo y'igenero ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari katuyahere mu Burundi ahingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi kambi ya gisirikare yo ku Mudubugu komune Gihanga intara ya Bubanza imaze igihe itarabanagiza n'abasirikare bo muri yo kambi kwera amatati y'amatongo abanyagihugu basaba umuhuza w'abarundi gutorera umuti ico kibazo inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Desire Hatungimana
Kuva uno mwaka wa 2022 utanguye harangwa amatati y'amatongo y'urutavanako mu micungararo y'ikambi ya gisirikare yo ku mutumba wa Mudubugu ni muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza ayo matati ahuza iyo kambi ya gisirikare n'abanyagihugu bo ku mitumba ine bavuga ko iyo kambi ishaka kwigarurira amatongo y'abasokuru babo bakavuga ko abahirahiriye bakaja muri ayo matongo bakubitwa bagashaya
n'ikindi tugaho
kwa tugira ngo mukushenda ntiturima be tuzogenzanye tuzolima tuzoguma twifumbereje kunyenda ufisi isuka aho uri kurarima urakubitwa kuko atwirukana baduhora ngo nituvemo ngo namatongo na igisirikare nimugabo twefe nta cemeza bafisa cemeza ko amatongo hari igisirikare kinavutse ariho ndimana sanze bapapa bose ariho barima batubwira ko amatongo yabo yabasokura uyu munsi acitse abazitoda kuko tubona tugenda kunyuma tukakubitwa tukiruka ko ngira ngo ntuborabe ibintu biriko birabaho
ibiro vy'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana birazi ivyayo matati y'amatongo kuva ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'2022 Inosani Mpagaritse n'umuyobozi mishikira mu biro vy'umuhuza w'abarundi yavyiganiye abakunzi bijwi rya Amerika
umuhuza w'abarundi yarishikiye ku mudubugu mu kwezi kwa kabiri hari tariki 21 kandi yari yanatumiye umushikiranganje aho kwivuna bansi bagiye bajanye kubera ico kibazo cari kimaze kumenyekana ngahe wacu baratwituye ico gituma umuhuza w'abarundi yaciye ahishikira arabangirisha n'ikoraniro kugira bamenyeshe uko ibintu bigiye kugenda
abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi bavuga ko batunzwe no kurima batakambira umuhuza kubakomoreza amatongo bavuga ko bariko baranyagwa n'ugwego rwa gisirikare kandi ariyo bazeye ko uburaro n'uburamuko
bashaka gudukura mu matongo kandi atavyemeza byuko ayo matongo arayi wabo baratwere dusaba yuko umutama se barundi yoshobora kuduhereza nyisho ya nyuma yerekaza yuko tuvanyemwo n'abasirikare hanyuma batwere kandi bashobora kudushira kuko imiryango dufise n'abana ni benshi
turatabaje rero se barundi byukuri nyamba twumva yumva kamo kacu twebwe ntituko turagwana na leta ntawushobora guhangana na leta ariko leta ko ari umubyeyi yafise abana benshi ntabwo yokwanka ngo hagire n'abakunda adukunda twese n'ukuri nadutabaye
buramatari w'intara ya Bubanza yamenyesheje ko ayo matata yazi Cleophase Nizigiyimana ahamagarira abarongoye kurindira inyishu y'umuhuza w'abarundi
ayo matati yakoze kwa manama menshi ndetse harageze naho babijana kumuhuza nico gituma gushika ubu saba yuko borindira ingingo umuhuza azofata ibyo kuja mu mirima bari bavuze yuko abimbura bo kwimbura bwabo gusubira kurima niho bobanza kurindira ingingo izofatwa n'umuhuza
Ibiro vy'umuhuza w'abarundi bimenyesha ko amatohoza atararangira kugira hamenyekane abayo matongo yo kumudubugu ateye amatata yegukira muri kino gihe mukurindira umuyobozi mwishikira mu biro vy'umuhuza asaba abashamiranye kwihanganiranirana
yaho tugeze turi mu matohoza y'ivyo bintu kugira bimenyekane kandi twamatubwira abantu yuko umuhuza w'abarundi adashobora kugira ikintu yihuta cyane kuko murazi ko amatohoza gora genda kuri uyu ahakubwira ibi ugende ku wundi ahakubwira ibindi ku buryo biba bikenewe yuko tohoza neza kwaja kuri bose abakenewe bose kubaza kwababaza nibyo twari tukirimwo mu minsi iri imbere bazoboneka inyishu
ijwi rya Amerika ntiryaronse umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugiyagira icyo avuze kuri iyo dosiye ayo matongo ateye amatati hagati y'ikambi ya gisirikare yo ku mudubugu n'abanyagihugu bayegereye afise uburinganire bwa hegitari 500 nk'uko urongoye igisata cy'amatongo muri komine Gihanga yabibwiye abakunzi bijwi rya Amerika
tukiri kuyavugwa mu Burundi shahamwe une probari urikemwo abo mu bwoko bw'abatwa mu Burundi risaba ubutegetsi bw'ico gihugu kurishirizaho kubashigikira kugira ngo babeho neza nk'abandi muri nondwi yari yahadiwe abasangwa butaka mu Burundi iryo shahamwe gerekanye ko naho hari intambwe bateye bagifise ibibazo ahanini bishingiye kukutagira amatongo inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifashije abakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
Imiryango y'abasangwa butaka irenga ijana yo mu kigwati c'igihinga muri komine Kayokwe y'intara ya Mwaro iri mu miryango y'abo basangwa butaka ku rwego rw'igihugu bavuga ko naho bariko baratera imbere impingi kiri ndende iyo miryango y'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bo mu kigwati c'igihinga babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bugarijwe n'ubukene bwo kubura amatongo yo kurimamwo
Kigati ingene tubaye nyine tubayeho mu buzima atari bwiza kuko ingene tubayeho dufise ahantu hatoya turima ntacyo tumarira
twiwe dusaba yuko nk'ubu bo twagura amatongo kugira umuntu asohoye umwana na waronka hamusohorera aho kurima ikindi nuko bo kwitaho ibyo bintu by'uko twoba mu buraro bwiza nk'abandi amabati bakayaduha tugasakara ibirasi twoba twarubatse
Abo basangwa butaka bo muri imwe mu makomine agize intara ya Mwaro iri hagati mu gihugu bagowe bakiriko kuko benshi bakibeshejeho n'umwuga wo kubumba. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasanga muri kino gihe iryo bumba ribagora kuronka.
Tugongera tugakora ibikoresho by'ibumba, iryo bumba twararironka kera, ubuye ntibatwemera kujya tudafise amafaranga.
Ibumba turarironka mugarika barizimbye ko barifise. Turi kurare amose yo muri sana mu Kayokwe. Turarigura naho twahora turigurira bari twimye ngo ubuye amarenza ntiboza barayimba gura ukuntu tutza kubigenza nta ukutse.
Naho biri uko amashirahamwe muza batwa yo mu Burundi arashima ko basangwa butaka bari kubaratera intambwe. Vitali Bambanze umuhuza bikogwa w'ishirahamwe muza batwa Iniproba afatira kutwigoro twa bamwe mu bajejwe intwaro.
Turashobora kuvuga ko ibintu uko byarejo atari ko bimeze no munsi hari cyongereye mu nzira nziza turabye imibereho y'abasangwa butaka. Turavye rero mu vy'ubutunzi aho je ndashimira kira cyane cyane ku kibazo kijanye n'amatongo nivyo hariho hamwe hamwe bagiye barayatanga mugabo usanga naho ako gahengwe kabonetse hakiri ntambwe ndende cyane.
Nashimu to twigoro mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika Vitali Bambanze atera kamo inzego zijejwe gufata ingingo.
Nivyo haragiye harafatwa ingingo ugasanga ingingo y'umuntu kubera agatima kiwe keza rero nta ngingo rusangi ya leta irafatwa vuge ati umutwa wese bamugiriye ibarura bamusansumye bararaburi ifise n'utarifise kugira ngo abatayafise bayahabwe aho kwikizo rero no guca barondera amatongo ya leta atacu ariko arakoregwa ko canke amatongo yigaruriwe n'abantu kubera imvo izi canke ziriya.
Leta y'u Burundi iratahura imyitwarariko y'abarongoye amashirahamwe y'abasangwa butaka. Kwigenekerezo rya cenda y'ukwezi kwa munani hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka yaratanze ihumure. Mu birori byo guhimbaza uwo munsi byabereye Igitega ku murwa mukuru wa politike, icegera c'umukuru w'igihugu Prosperi Bazombanza yahamagariye abajejwe intwaro gutangura intambwe ya mbere yo gutorera umuti ico kibazo c'ubukene.
Amategeko atomoye wowe se abo mutwa cyangwa ubundi biboneka ko atagira kubita isuka atagiraho yoshira kazu araramwo nta kindi mujejwe buramakaye mustanteri atakubashira ku rutonde kugira ngo muze icyo kibazo mugishikirize umushikiranganji ajejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi.
Ikindi abatwa bo mu Burundi bashimye mu ndwi yabahariwe ningene muri leta y'iki gihe harimwo umushikiranganji wo mu bwoko bw'abatwa. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka ku isi uhimbazwa kwigenekerezo rya cenda ukwezi k'umunani uko umwaka utashe washinzwe n'umuryango w'ishirahamwe mpuzamakungu ONI kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2014.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yategetse leta y'u Rwanda kwishura Tribert Rujugiro indishi ya miliyoni imwe y'amadolari ya Amerika kwerigurishwa mu buryo yemeza ko bunyuranyije n'amategeko bw'inzu y'ubucuruzi ya Union Trade Center UTC. Uwunganira UTC mu mategeko hariwe Francis Gimara yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingingo ya sentare ari ya nyuma ntabanduka. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yatanguye amubwira uko bakiriye iyo ngingo.
It is a good decision by the East African Court of Justice.
Umwanzuro w'urukiko ni icyemezo gishimishije cyafashwe n'urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kubera ko kigaragaza ko umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba uzaterwa inkingi no kubahiriza amabwiriza ibihugu byiyemeje kugenderaho. Ni icyemezo gishimangira ko kubahiriza amategeko ari ikintu gikomeye ko ntawe uzemererwa guca uko biri nayo. Twakiriye neza umwanzuro kuko ugamije guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko, imwe mu ngingo zibanze mu gushimangira ubusabane mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba.
Urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba rwategetse leta y'u Rwanda kwishyura Rujugiro indishyi ya miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika. Ayo ni make ugereranije n'agaciro k'umutungo. Bisobanura iki? Mwungutse iki?
We had cross appealed and we had said
twari twajuririye umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba tuvuga ko indishyi twahawe ari nkeya. Twasabye ko badusubiza UTC cyangwa se bakaduha amafaranga ahwanye n'agaciro k'iyo nzu y'ubucuruzi. Igihe urukiko rwaba rwemeje ko iyo nzu yafashwe kandi ikagurishwa n'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko, birumvikana ko amafaranga y'indishyi twahawe atariyo twifuzaga. Ariko nanone kubera ko urukiko rwemeje ko ibyabaye bitari byemejwe n'amategeko, tubona ko igihe cyose iki cyemezo kizaba kiriho, umukiriya wacu azahabwa indishyi zikwiye ku mutungo we. Kubera ko ibyakozwe bidakurikije amategeko, biguma gutyo kugeza igihe bisubirijwe nyirabyo.
Nk'uko mubizi, Leta y'u Rwanda yavuze ko UTC ari umutungo udafite nyirawo, ikaba yaragurishijwe kugira ngo hishyurwe imisoro yarimo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Théophile Mbonera yavuze ko bazasuzuma niba bazajuririra kiriya cyemezo. Mwiteguye gukomeza guhangana nabo?
Litigation must come to an end. We have been in court for very many years. There is no further.
Urubanza rwararangiye, tumaze imyaka myinshi mu nkiko. Ibyo kujurira ntibishoboka. Kujurira ntabwo ari ikintu wifuza gukora ngo kibe, biteganywa n'amategeko. Leta y'u Rwanda ntabwo ishobora kujurira kubera ko umwanzuro ari ntakuka, n'uwo mwanzuro wa nyuma wafashwe n'urukiko rw'ubujurire. Igisigaye kuri Leta y'u Rwanda ni ugushyira mu bikorwa no kubahiriza umwanzuro w'urukiko. Kandi rero bifitiye inyungu Leta y'u Rwanda itegurira igihugu kuzaba isanganiro ry'abashoramari. Ntabwo ntekereza ko byabagirira akamaro baramutse batubahirije umwanzuro w'urwo rukiko.
Francis Gimara wunganira ikigo UTC yatribere Rujugiro mu nkiko, ngushimiye umwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize kwa Kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Messi, nipati miniti kidogo tu. Nitafute mwingine client cha tafuka tunaenda. Ndio Messi wangu.
Uyu munsi ntabwo nihuta cyane, ndategereza nta kibazo.
Oh, merci vraiment Messi, merci.
Taxi, taxi, Combo Taxi ya mo region. Karibu, karibu mwingie.
Eh, una mwingine client. Karibu madame.
Kuki? Sofi koko zura komeje. Urashaka gutwara uwa musinzi kazi koko muri taxi yawe? Ndebe ukuntu rwose arimo kugenda hirimo. Ahubwo ni gitangaza kuba kibasha no guhagarara.
Karibu mama, ikala hapa, hapa ni kwa mzuri. Karibu mama. Mama, mwanaende api?
Na ukumbadzo, sina kubwiye ko ntashije.
ariko nawe wasinze chauffeur urabona ziyajya nyamara uraza gusanga ariwe utaye umutwe umuhungana hambose nge mbaye nkuburiye
monsieur joani la kiona koko na jije livre na hawe yaisoma
ariko wagira ngo nibwo bwa mbere huye n'abasinzi birusange din ndebera nkuyu nguyu koko ni nde muntu wabonye wundi ugenda ubungana icupa ry'inzoga mu nzira agenda soma ahantu hose
toka
ibi ni ibiki koko nk'ibi ngimbe muri taxi
wamugaho ndibikuraba ndeke nkunukira umugenzi wanjye mfamfe toka igrai
no humbe se shofe eh ngwire sho pari inzoga rwose ngo niwe mushuti y'amagara
koyi
Madame,
Madame, Ngumbere ko shiza mu mwuka uramenye rwose njye sinja kugenda ari inkombe y'umunyarusange kazi ubwo napfuye
Misi na huko ai pia kwanza nisaidie kumlamusha
Wacha shofe nge nta nari mwe rwose nina akora ku muntu meze gutya rekarekata
Messie na wewe mira kuchoka ni utoto uko nayo kama unaona uko capable kunisaidia umo naenda tu meujue kama huyu mama mwanacho hapa hata kwa dada yako hata kwa bibi yako au mtu mwingine mako na sababu kama hapa mrejeo yetu wanungi walipitia vitu mingi bika traumatize maisha yao jua ma conflict tunakuwa nayo hapa kila siku mrejeo wewe ni kama utanisaidia basi
kose koko shofe urabona ko kumuona afata he yarago sentino jipo yambaye uzuko yango no mukandara
Messie ujue kama sasa kusaya kuongelea gisi mama yiko make wao leo tuone vitu vilimutraumatize nyo vinamfanya hivi paka kwa hivi leo mapasi yake alipitia mwanjo mtume na kwa hivi naye akupenda kukua hivi
ugo na kupiga ngone chiko kuko ya jinsi funga bana
maki wao kusikia tu alikuwa anasema maskini huyu mama leo anatushapanga afika na kwa shoki kamkumbusha tena bale wale walikiaua familia yake walikuwa anavala shapu sahi yangu huruma
tubasi leka no nomfa tumutwe gutyo ngaho subira kuri vorano no tugende tumugeze kwa muganga
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
bakunze baradijwe rya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Akwino nga duche du sozi la makuni wiganyo tukwe tuwa fitia mulika no kanya tushimile abagizora bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoma likumena jowe diane ni nahazwe ya koze venus tashimimana ya chizwe hamwe amaju yacu kuzina gya bagenzi bacu tubike banuye tuifuriza kuandanya mura ni kwa mvzio mulimo vyose na utaha
amezi menshi ngaya amezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba ibinyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo harabakigutone ka Rwanda humura ntacyuzaba Jango Ova mwichura burende Yaza mwena wakwa unga Urkwa inyawaza fobia genocide Yakuba yeho
I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Everybody, oh, hey, hey, hey.